mwumva na Radio ya Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ndabasuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo. Banki Nyafurika y'iterambere yahaye Burundi na Tanzania imfashanyo ya miliyoni hafi 700 z'amadolari y'Abanyamerika yo kubaka umuhanda wa gari ya moshi.
Ni kintu ciza gose kuko iryo barabara ry'indara rizofasha mu kuborosha urudandazwa kuva ku kivugo cya Dar es Salaam hasanzwe haca ibice hafi 180 by'ibidandazwa cyinjira mu gihugu cy'u Burundi.
Onireve niyo gusenga umusesenguzi mu by'imari n'ubukungu. Muri Kongo abakandida depite ntibabashije kujya kwiyamamariza mu bice bimwe bya territoire za Uvira, Fizi na Mwenga mu ntara Kivu y'Epfo. Naho Perezida Vladimir Putin w'u Burusiya avuga ko nta mugambi w'amahoro ushoboka muri Ukraine igihe byatumye u Burusiya butangiza intambara byose bitabonetse. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu mwanya ugume hafi. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Canada irateganya gushyiraho programu yagutse ishobora gutuma abantu benshi bari mu gihugu badafite ibyangombwa babasha gusaba uburenganzira bwo gutura mu gihugu mu buryo bwemewe n'amategeko. Ibindi kuri iyi nkuru na Diane Nina Hazwe.
Umushikiranganje jeje vyabimukira muri Canada Mark Miller yabwiye ikinyamakuru cyo muri Canada The Global and Mail ko umugambi huzohesha amahirwe abantu benshi bari ku butaka bwa Canada tabipapuro base byo kuba muri ico gihugu. Canada yifuza kuzogera mu 2025 imaze kuzana bimukira bayibamwo bagira ku 500,000. Igihugu cya Canada ahanini kigizwe n'abimukira bari no mu batumye ubutunzi bwacu butera imbere. Abimukira baba ku butaka bwa Canada badafise impapuro zibemerera kuba muri ico gihugu baharugwa hagati y'300,000 n'600,000. Ikimenyesha makuru The Global and Mail gitanga ivyo biharuro kikavuga ko benshi muri abo bari ku rutonde kwabwirizwa gusubizwa mu bihugu vyabo. Umugambi mushasha wa leta ya Canada huzoba wega abinjiye ku butaka bw'ico gihugu biciye mu nzira zemewe n'amategeko abahinjiye nk'abakozi b'igihe gito, abanyeshuri mva makungu n'abandi batandukanye bahaje bafise impusha zo kuhaguma umwanya muto ariko bakaza kugumayo igihe kirekire gushika aho impapuro zabo zibaha uburenganzira bwo kuhaguma visa mu Gifaransa zihera. Umushikiranganje ajeje vyabimukira muri Canada Mark Miller asigura ko abantu bose naho biruko badafise impapuro zo kuba muri Canada bari ku butaka bwayo bidasobanuye ko bazoca babironka biciye muri uwo mugambi. Bazobanza kubisabira impusha leta irimbure nimba bikwiye by'ukuri ko baronswa izo mpapuro.
Umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Francisco hasaba abayobozi bo ku isi gushyiraho amategeko mpuzamahanga agenzura ikoreshwa ry'ubwenge buremano artificial intelligence. Papa Francisco afite impungenge ku bwenge buremano bwinjiza isi mu cyo yise igitugu cy'ubuhanga bwa none. Diane Nina Hazwe abahinkuru.
Ikete umwungeri wa Ekleziya Katolika Papa Francisco yarungikiye indongozi z'isi zirimo n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yagise ubwenge mpimbano n'amahoro. Nikete arungikira abategetsi b'isi ku mwaka ku mwaka ririmo ubutumwa Ekleziya Katolika itanga ku munsi wahariwe amahoro. Ekleziya Katolika ihimbaza umunsi higenekerezo rya mbere z'ukwezi kwa mbere. Papa Francisco muri ikete yanditse ati umuvuduko ubwenge mpimbano buriko urerekana neza ko hambavu y'uruhara rw'amareta mu kubugenzura amashyirahamwe mpuzamakungu nayo nyene afise ico yoterera mu ishigwaho n'igenzurwa ry'amategeko agenga ubwo bwenge. Ubwenge mpimbano burashobora kuyaga n'umuntu bukandika biciye mu mashini nyabwonko bukongera bukishura ibibazo umuntu abubajije. Mu gihe ibigo bimwe bimwe birimo nka Microsoft na Google bibandanya kuvumbura kubutandukanye bw'ubwo bwenge, umwungeri wa Ekleziya Katolika Papa Francisco asaba indongozi z'isi kugenzura zitonze inyungu ababukora bafise muri bwo n'ikibatuma kubukora. Papa Francisco muri iryo kete yavuze ko banyene ubwo bwenge bashobora kuzobangamira isi bagatuma umuntu yibura mu kurondera kwigenga gutyo akagenzurwa n'igitugu c'ubuhinga bwa none. Cardinal Michael Kranz ajeje vy'iterambere rya kiremwa muntu i Vaticano yabwiye amenyeshamakuru mu kiganiro yabahaye i Vaticano nyene agaruka kuri ubwo butumwa bwa Papa ko budasigura ko adashigikiye iterambere ry'ubuhinga bwa none. yavuze ko Papa Francisco ashigikiye gose iterambere rya science na technology ariko mu gihe iza rifasha abantu.
Perezida w'u Burusiya Vladimir Putin avuga ko intego yari afite u Burusiya bushoze intambara kuri Ukraine zitarahinduka. Mu kiganiro yagiranyije n'abanyamakuru i Moscow, Putin yasobanuye ko nta mugambi w'amahoro ushobora kugerwaho ibyatumye u Burusiya butangiza urugamba byose bitabonetse. Inkuru nayo mugezweho na Diane Nininahazwe.
Muri ico kiganiro, President Vladimir Putin yavuze ko Urusiya buzoshira ibigwanisho hasi ari uko ico yise intwaro y'igitugu muri Ukraine irangwa n'ivyumviro. Yavuze ko ari vy'abanazi ihavuye ubutegetsi bwa gisirikare nabwo nyene bukahava, kandi Ukraine ikemera kuvavanura n'umugambi wayo kwinjira mu ishamwe gishinze kwivunira umwasi hamwe hagati y'ibihugu vyo mu burengero NATO. Putin yagize ati, ibi Ukraine ikavyemera amahoro azoboneka. Ku buryo butamenyerewe, President Vladimir Putin yagize kandi ico avuga ku ngabo u Burusiya bwarungitse kuja gufasha abari basanzwe ku rugamba muri Ukraine. Avuga ko abarungitswe muri rusangi ari 244 ntigeze yamara atomora igitigiri c'ingabo zose ziri muri Ukraine. Yahakanye ibivugwa ko u Burusiya butegekanya kuzohava bwikora ku nseruka rukamvye n'abakukuruke mu gisirikare. Avuga ko ku rubuga muri Ukraine hari ingyamunyu z'abasirikare u Burusiya bikwije. Yagize ati, si ngombwa habe namba. Erega kumunsi kumunsi u Burusiya bwinjiza abasirikare bashasha 1,500. Kuva kuwa gatatu w'indwi abasirikare bashasha 245 nibo bamaze gusinya amasezerano mashasha y'akazi. Ikiganiro President Vladimir Putin w'u Burusiya yakoranye n'abamenyeshamakuru citabiriwe kandi n'abanyagihugu babajije ibibazo biciye ku mirongo ya telefoni. Ku nshuro ya mbere kuva u Burusiya butangura kugaba ibitero muri Ukraine, President Vladimir Putin amaze igihe akumira abamenyeshamakuru mva makungu yabaretse kugira ngo nabo babaze ibibazo. Ikiganiro gishusha nk'ico yakoze uno munsi yaheruka kugikora mu 2021. Ico gihe Amerika yagabisha ko atankeka u Burusiya buzorungika abasirikare muri Ukraine. Televiziyo y'igihugu mu Burusiya ikavuga ko kuva kwa gatatu yari imaze kuronka ibibazo bigera ku miliyoni 2 bije biva mu manyagihugu.
Ibihumbi n'ibihumbi by'abatuye mu ntara ya Gaza bahagaritse imodoka zitwara imfashanyo z'ibiribwa muri Palestine, maze ziteye bagerageza kubona icyo bafungura. Diane Nahazwe arakomeza.
Igisata kijeje impunzi muri Palestina cavuze ko abazibiye ibiduga vyariko bijana imfashanyo muri ico gihugu bose bari babirembejwe n'inzara. Ico gisata kibandanya kuvuga ko gutangira izo mfashanyo vyatumye abari bazitwaye badashobora kubandanya urugendo rwabo. Philippe Lazarini atwari ico gisata yasiguye ko abategera inzo mfungurwa baca bazirira aho batarindira. Yagize ati, ibi vyerekana umwiheburo uri mu bantu kandi ko hari abari mu makambi ya ONU badashikirwa n'imfashanyo. Umutegetsi akaba yemeje ko hari abantu yiboneye ubwiwe mu rugendo aherukamo muri Gaza bamaze iminsi 2 canke 3 badafungura. Igisata ca ONU citaho ibiribwa ku isi PAM mu mfunyapfunyo naco kikavuga ko igice abanyagihugu bo muri Gaza bugarijwe na kigoyi kandi atanimiti bariko bararonka. Hagataho tukivuga ku vy'intambara ya Hamas na Israel, umushikiranganje ajeje kwivuna abansi muri Israel Yoav Galant yabwiye umuhanuzi mukuru mu vy'umutekano mu biro kwa president America ko bizofata amezi menshi yo gutuza umurwi wa Hamas. Yoav Galant yumvikanishije ko umurwi wa Hamas umaze imyaka irenga 10 witegura mu kubaka ibirindiro muri vyo harimo ibiri munsi y'ubutaka. Galant ariko aha akizeza ko naho bizofata amezi menshi cyane Israel vyanke bikunde izokora ibishoboka byose ikazimanganya umurwi wa Hamas.
Ayo yaramwe makuru avugwa hirya no hino ku isi. Arakoze mugenzi wacu Diane Nahazwe uyatugejejeho. Noneho tujye mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Banki Nyafurika y'iterambere yahaye Burundi na Tanzania imfashanyo ya miliyoni hafi 700 z'amadolari y'Abanyamerika, ni ukuvuga hafi miliyari 200,000 by'amarundi. Ayo mafaranga azakoreshwa mu kubaka umuhanda wa gari ya moshi ufite uburebure bwa kilometero 650 uhuza ibihugu bya Tanzania, u Burundi na Congo. Inkuru mugezweho na Pierre Claver Niyonkuru.
ubwo buryo bwatanzwe ni banki ya Afrika ijeje iterambere bwemejwe n'ugwego nshingwa ntwaro rw'iyo banki ya Abidjan mu gihugu cha Cote d'Ivoire n'amafaranga azotuma igice cha kabiri cinzira ya gari ya moshi imaze gutangura kubakwa kuva mu gihugu cha Tanzania gushika muri Congo iciye mu Burundi kibandanya umusesenguzi mu by'ubutunzi akora nk'umuhinga yigenga Lievin yo gusenga yaganiriye n'ijwi ry'Amerika ari Bujumbura abona ko u Burundi buzohungukira byinshi cyane cyane mu byerekeye rudandazwa
ni kintu cyiza gose kuko iryo barabara ry'indarayirizofasha mu kuborosha urudandazwa kuva kivugo cy'i Dar es Salaam hasanzwe haca ibice hafi 180 by'ibidandazwa cyinjira mu gihugu cy'u Burundi hariho ibirometero 3000 ibyo birometero 3000 iyo babigiye ni modokari barateba cyane mu nzira ugasanga ibidandazo bidushikiye bitebye tumaze koronka rero iryo barabara ry'indarayi gushora hanze canke gusumira hanze ibidandazo biza mu gihugu bizonyaruka
Hatagiye kandiwe ko hazokubakwa ibirometero birenga 650 bihuza ibyo bihugu bibiri mu bice bitatu kuva mu karere ka Tabora Kigoma Uvinza Maragarazi gushika imusongati mu ntara ya Rutana mu Burundi ahacukugwa ubutare bwa nickel uwo musesenguzi mu by'ubutunzi avuga ko nico gisata kizatorera koyokwe hatibagiwe inzira yo kuzana ibitoro mu gihugu
ikigira kabiri nuko iryo barabara rizodufasha gushora ubutare bwa nikere buzokwimbwa imusongati hamwe n'ubundi butare busaka igihugu gisanzwe gifise kandi cizigiyemwo amafaranga menshi ikigira gatatu iryo barabara ry'indarayi rizofasha ko ibidandazo bidushikira bizimbutse u Burundi busanzwe guhomba imiliyoni zishika 70 70 z'amadolari y'Abanyamerika biciye mu kunguruza ibidandazwa kubera yuko tudafise iryo barabara ry'indarayi
rero mu gihe bizaba byakunze ko turonka ingene tuza n'ico gitoro biciye mu barabara ry'indarayi bizoca biva mu mwanya muto gucyo ntihaze harabaho ibi by'uko mu gihugu hahera indwi hagahera indwi zibiri atagitoro turiko turaronka neza
iyo nzira izohuzwa n'ikivuko cha Dar es Salaam kiri kwibahariye inzira no ku mugwa mukuru gutunzi muri Tanzania u Burundi buzohabwa ingabire yayarenga imiliyoni 98 z'amadolari ya Amerika na yarenga imiliyaridi 278 y'amarundi akwiranye n'ibirometero 84 ubundi muhinga yigenga mu by'ubutunzi n'iterambere akorana n'ibigo by'ubushakashatsi mu by'ubutunzi Andre Nikwigize wewe yabwiye Ijwi ry'Amerika ko u Burundi budashobora guhabwa imfashanyo canke ingurane nk'ibindi bihugu ahubwo ko buhabwa ingabire ntoya kubera igisata c'intwari bereye kitubahirizwa mu gihugu ivyo bigatuma amashyirahamwe n'amabanki mpuzamakungu atizera ico gihugu kubwo muhinga yigisha no muri za kaminuza u Burundi bwari kuronka menshi iyaba bwitunganije neza ni mu gihe igihugu cha Tanzania cahawe hafi imiliyoni 600 z'amadolari ya Amerika y'ingurane ahuriranye n'ibirometero birenga 560 naho biruko umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi na makungu Albert Shingiro co kimwe na mugenzi we ajeje inyubako ibikorwa bya leta n'uburaro Dieudonné Dukundane barashima iyo mfashanyo sangiwe n'ibihugu bibiri bubicishije ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter ubwo bushikiranganji uko ari bubiri bwatangaje ko bushimishijwe niyo ntambwe y'ibanki ya Afrika ijeje iterambere hamwe n'abagize ico bakora bose kugira ngo ubwo buryo buboneke bemeza ko biri mu murongo w'iterambere ry'igihugu na karere uwo mugambi uzoherahezwa utwaye arenga imiliyaridi zitatu z'amadolari ya Amerika uburyo busigaye kuboneka nubwo kubandanya iryo barabara ry'indaragi kuva imusongati guca igitega no muci ibitoke gushika ku mupaka w'u Burundi na Congo ibuvira mu buseruko bw'ico gihugu yamara ibanki ya Afrika ijeje iterambere irizeza ko uwo mugambi uzoronswa uburyo bukwiye bitegekanijwe ko iryo barabara ry'indaragi rizotangura kuba nyabagendwa mu myaka 10 iri imbere Pierre Clavier ni inkuru ku bw'ijwi rya Amerika
Mu Burundi urwego rw'igihugu rushinzwe kurwanya no gukumira genocide n'ingenga bitekerezo yayo rusaba leta kwemeza ko ubwicanyi bwo mu 1972 bwahitanye abahutu kurusha abatutsi ariho nyabwoko eroje birikaneza abahinkuru
Mwitangazo asohoye agasomera mu mpera z'indwi yamenyesha makuru babike mu binyamakuru bikorera Bujumbura ijwi rya Amerika ritatumiwe n'ibindi binyamakuru rikabimenya kuri uyu wa gatatu Jean de Dieu Mutabazi umukuru w'urwo rwego yibukije ku cyaha cya genocide yasiguye ko Burundi buri mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga binini za Afrika byasinye amasezerano yo kurwanya genocide n'ivyiyumviro byayo no gushiraho inzego z'igihugu zo kurwanya ico cyaha kubwiwe ko naha imyaka 2 inama nshinga amateka n'inkinguza amateka zemeje kubwo bwicanyi bwo fatwa nkiho nyabwoko hari hageze ko na leta iva mu gacerere ikabitangaza
turavye ko ishira hamwe impunza makungu yemeje ko ijambo iho nyabwoko kubaherero n'abanamazi bo muri Namibia mu nyuma yaho yemeza iho nyabwoko byagiriwe abayahudi ijya ba armenye n'ijya batutsi bo mu Rwanda inama nkuru y'igihugu jejwe gukinga no kurandurana n'imizi ubunyabwoko irasaba leta y'u Burundi kwemeza icese bwicanyi bwabaye mu Burundi mu 1992 no mu 1993 byabaye ubunyabwoko byakorewe abahutu bo mu Burundi
nkuko mu rwiserver wabyemeje mu 2021 n'urwego rw'igihugu rujejwe kurwanya n'ukumira genocide rwatanze leta kwemeza iho nyabwoko byakorewe abahutu bo mu Burundi
inama nkuru y'igihugu jejwe gukinga no kurandurana n'imizi ubunyabwoko iremeje ko ubwicanyi bw'agahomera bunwa bwakozwe mu 1992 n'1993 ari ho nyabwoko byakorewe abahutu
ijwi rya Amerika ryashatse kumenya icyo amashyirahamwe yahaniye inyungu z'abatutsi abyibaza ko maze rihamagara Emmanuel Nkurunziza umunyamabanga mukuru wa ASA Genocide Canada
ntitwari kureka kubona yuko ribaye mu 12 muri kwa kwezi nyene abo bakozi ba leta babaye collectif 1972 bari bamuhaye ikiringo ntabanduka president w'u Burundi kutorangira ngo intwere ntishike ataremeza ibyemewe n'amashinga amateka be no bamurwe witwa ngo no kuvuga ukuri no kurekuranira data wanje severe muri cha kinyoma washikiriza ukavuga ngo 2002 kujya ariho nyabwo kugomba kumara abahutu ariko hampande y'ibyo ntaworeka kwibutsa kandi kandi ikintu gihambaye yuko Jean de Dieu Mutabazi yariwe mukuru warongoye GDB yakuki mu gambwe FDB imwe yarangwa no kunyuruza no kwica abatutsi benshi
Jean de Dieu Mutabazi ijwi rya Amerika bavuganye mu butumwa bwanditse ariko ntiyashimye kugira icyo tubwiye ku bibazo bindi twashaka kumubaza kuri iritangazo n'ibyashikirijwe no Umunyamabanga mukuru wa ASA Genocide Canada gusa yasabye ubutungane bw'u Burundi kwitwarira bamwe mu Barundi bahungiye muri ico gihugu na Amerika abagiriza imvugo ziri mu Rwanda
inama nkuru y'igihugu jejwe gukinga no kurandurana n'imizi ubunyabwoko iriyamirije yivuye inyuma kandi irateye ibyatsi imvugo ibiba urwango rw'amacyakubiri ikoreshwa n'impunzi zimwe zimwe z'abarundi ziri cyane cyane mu bihugu bya Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika igasaba ubutungane bwo mu Burundi kubahasha no gusaba ko batahukanwa mu Burundi
nata muntu cyangishira hamwe Mutabazi adoma kuri Toki Nkurunziza twara ase Genocide Canada yibaza kwishira hamwe giwe riri mu yashatse kuvuga
twaje twibaza ahubwo yuko avuze Canada harimo natwebwe ase Genocide Canada naho twebwe ubundi imyaka 23 tumaze dukorera mu mategeko muri iki gihugu tagwanka twigera twigisha ahubwo twebwe isho tuzi twibaza duhora niko tutigera duhengeshanya kwibutsa yuko mu Burundi igihugu gitwagwa n'abakozi b'inyabwo kuri abatutsi no kuvuga fraude we havuye bya CNDD-FDD kandi bakaba tarigera babihanikwa naho badumwe kutokinisha mwuzo makungoni tukibaza kandi yuko nico bagituma ari natwe bwe baravuga twaheruka twari twashikirije natwe itangazo aho tutoma urutoki kugahomera abunwa ka leta aho yarungitse inteko zayo ngo duje gufasha abari ko bakora iho nyabwo kujya abatutsi muri Kongo
mu mwaka uheze president Evariste Ndayishimiye yavuze ko hataragera ko bwicanyi bw'igihumbi 1972 bwo kwitwa iho nyabwoko asigura ko imitima y'abarundi icuzuye ibikomere byakahise
no munsi muvuze rero ngo uko bazoza baravuga ka chamu gakorerako tuzoruhukira hehe muzoca musanga bica bizana n'ingorane mbere
cyahanze mushano icegera cy'umukuru wa ASA Genocide Chirimoso ari mu yamushimiye cyane mugabo n'ubu wasanga ikizokura impari y'abahinga ba ONU
iba severe siba n'izindi nzego zemeza ibyo byaha bakwiye kubyitondera mugabo kugira bigende neza na leta yo kwikora kuri ONU ONU bayitinyira iki
naha barongoye mu rwiseve aho kunwanisha abarundi n'urwego rw'igihugu rujejwe kurwanya genocide batemera ko bwicanyi bwakorewe abatutsi ariho nyabwoko nkuko babisabwa n'amashyirahamwe avugira baremanga ko batikiye mugabo bavuga ko bakorewe ubwicanyi bohotera kiremwa muntu no mu itangazo rya Mutabazi niko byanditse Enoje Urikaneza, Ijwi rya Amerika.
Tuve mu Burundi tujya mu Rwanda. Umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Rubavu ruri ku Gisenyi mu Burengerazuba bw'u Rwanda yarahisemo kutaburanisha mu mizi urubanza ubushinjacyaha buregamo abagabo 18 ibikorwa by'icarubozo mu magereza. Umunyamakuru Eric Bagirubusa afite inkuru irambuye.
Umucamanza yafashe icyo cyemezo cyo kutaburanisha mu mizi urubanza rw'abagabo nyuma y'impaka ndende kubaburanya ibimpande zombi. Muri urubanza kwisonga habanje gutabwa muri yomba abagabo 9. Kuri uyu munsi ubushinjacyaha bwatangaje ko ari abagabo 18 barangajwe imbere na Innocent Kayumba wari ukuriye gereza ya Nyakiriba irubavu ku Gisenyi. Bose kimwe n'abadahari ubushinjacyaha bubarega ibyaha by'iyicarubozo byabyaye impfu za hato na hato. Aregwa ko we n'abandi bayobozi bakoranaga bafashwaga n'abanyururu gukora ibyaha. Bamwe mu barega uhereye kuri Kayumba ufatwa nka kizigenza w'itsinda basabaga kuburana kuko bemeza ko bamaze igihe bafunzwe kandi kugeza ubu baturuka kure baza kuburanira ku Gisenyi bagasaba gutandukanya imanza abadahari bakazaburana kwabo. Mu badahari ubushinjacyaha buvugamo Auguste Munyaneza n'undi witwa Maronko ko kugeza ubu bukibahiga hirya no hino ko bihisha ubutabera. Humvikanye kandi ko uwitwa Emmanuel Byinshi na Pascal Nizeyimana batitabye ubutabera kandi ko bari mu buroko. Kuri aba hiyongera habandi Silver Wihoreye Kevin Kaneza na bagenzi babo babwiye umucamanza ko kuva batabwa muri yombi batigeze babona dosiye zikubiyeho ibirego ngo bazisobanureho babashe kwiregura. Ubushinjacyaha bugasaba ko mu nyungu z'ubutabera abagishakishwa bitaramenyekana aho baherereye batumizwa hatazwi mu buryo bwubahirije amategeko. Abatarabona amadosiye nabo bakayahabwa naho abatitabye bafunzwe bakazamenyeshwa. Kuri ibi hakiyongeraho uruhande ruregera indishyi muri uru rubanza kuri Emmanuel Ndagijimana ubushinjacyaha buvuga ko yakorewe icarubozo rugasaba ko hatabaho gutandukanya izimanza kuko byazagorana mu kugena indishyi. Ubushinjacyaha bukavuga ko icyifuzo cyo gutandukanya imanza ntacyo cyafasha kuko hari abagenda bagaruka kenshi mu bikorwa by'icarubozo bakoze mu bihe bitandukanye. Nabwo buvuga ko kuzitandukanya byazabangamira mu kuzifataho ibyemezo. Urukiko rwiherereye akanya gato ruhita rwanzura ko rusanga urubanza rugomba gufata itariki. Umucamanza yanzuye ko gutandukanya izimanza ku baregwa nta shingiro byahabwa kubera umwihariko udasanzwe w'uru rubanza. Yavuze ko kutaziburanishiriza hamwe byazabangamira imigendekere myiza y'uru rubanza. Mu byaha ubushinjacyaha burega itsinda ryose mu kirego cyabwo busobanura ko mu bihe bitandukanye abahoze bayobora gereza ya Nyakiriba hagati y'umwaka w'2019 2022 abafungwa bakubitwaga bamara gupfa abari abayobozi babo bagakora amaraporo agaragaza ko bazize impfu zisanzwe nyamara barapfaga bazira inkoni. Ubushinjacyaha bukavuga ko ababaga bapfuye abaregwa bahitagamo kubajyana mu buruhukiro bw'ibitaro bya Gisenyi aho kubanza gukoresha amasuzuma agaragaza icyabaga cyabahitanye. Emmanuel Ndagijimana bakunze kwita Pita niwe wabaye intandaro yo kugira ngo ibi bikorwa bimenyekane bituma inzego zibishinzwe zikora amacukumbura no mu byabanje. Uyu yabwiye Ijwi rya Amerika ko mu mwaka w'2020 afungiye ibinyakiriba yahakubitiwe bimuviramo ubumuga bwo ku kibuno. Ashinjwa ari umuyobozi wa gereza wungirije Auguste Uwayezu ko afatanije n'abafungwa bamukubise. Abaganga bemeje ko Ndagijimana yahakuye ubumuga buri ku kigero cya 80%. Muganga Theoneste Niyitegeka yashatse kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora y'2023 ariko ntiyabigeraho aregwa ibyaha bya genocide bamukatira gufungwa imyaka 15. Mu kuzenguruka amagereza atandukanye yo mu Rwanda avuga ko ibikorwa by'iyicarubozo yabihabonye kuri bagenzi be nawe ubwe. Inyakiriba Niyitegeka yahabaye imyaka isaga 4. Ari mu bavuraga Ndagijimana nyuma asohotse aza gushinga umuyoboro wa YouTube acishaho video igaragaza ibikomere bya Ndagijimana. Niyitegeka akavuga ko iyo video yagize ingaruka.
Wabonaga batabyitaye ibi bintu kuko nari maze gusohora ama video menshi cyane mbivuga ibyo bintu. Wenda hari ntiwamenya ukuntu bakora wenda bari bakibyigaho iriya yabaye nk'imbarutso speciale irangiza ibibazo byose.
None se umunsi bakubiseho uriya bavuga ko baciye ikibuno warabimenye?
N'abantu twabanaga ni ibintu byabaye ku mugaragaro. Na diregitera koresha inama na barabivuga nyine bakubitaga abantu ariko ntibabaga bazi yuko biri butange igisubizo kingana kuriye.
Kuri Niyitegeka hari ibyo asanga bitumvikana.
Ariko ikindi gitangaje nuko abashinzwe kumuvura bo basivile aribo bagombye kuba barabwiye ribu kera imyaka n'imyaka bakayitungira agatoki bati dore ibyabaye ibingibi. Byumvikane ko nabo ni abafatanyacyaha mu iyicarubozo ryabereye hariya. Abakoze iyicarubozo ni benshi bari kurera abanyururu
mu bihe bitandukanye imiryango mpuzamahanga iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu nka Human Rights Watch ufite icyicaro muri Amerika yakunze gutunga gatoki ibikorwa by'icarubozo mu magereza yo mu Rwanda nibirego Rwanda rwamaganira kure ruvuga ko nta kizi iyo miryango yarubonaho urubanza ruzakomeza mu ntangiriro z'umwaka utaha ehwagirusa ijwi rya Amerika ku gisenyi mu burengerazo wa Rwanda
tugane noneho muri Republika ya Demokarasi ya Kongo abatuye muri bimwe mu bice bya territoire za Uvira Fizi na Mwenga muri Kivu yepfo bavuga ko nta bakandida depute baje kwiyamamariza ni nkuru y'umunyamakuru Vedaste Ngabo uri Uvira
amatora ateganyijwe tariki 20 z'uku kwezi amuntara Kivu yepfo hazatorwa president abadepute ndetse n'abajanama b'amakomine bimwe mu bice bidakunze kugaragaramo ibikorwa byo kwiyamamaza birimo aho bagenzi batagera na za moto ndetse n'imodokari uduce abakandida batarageramo harimo Rurambo, Magunda, Minembwe ndetse na Mikenge nkuko bitangazwa n'abahatuye Lubungo Willy ni umuturage muri sekiteri y'Itombwe mu muhana wa Magunda uri mu birometero birenga 60 uvuye mu mujyi wa Uvira agaragaza yuko mu gihe asigaye iminsi mike yo gutora nta kandida depute barakiri wabo
kwiyamamaza abadahari ntibaye babona ibyo babwira abantu ariko ko barabwira abantu gusa ngo babatore ntacyo babona cyo baha batari abatuma ngo babanze babatume baje Kinshasa nibagera Kinshasa n'icyo gihe bazofasha abantu
ariko ngo hari nabo batari kumva kubera nta mafaranga bafite
Vrema henshi baramagara abantu bakaza ariko yaje kuba kuko nta faranga afite abantu bose bakaba bagenda
muramwe mu lokalite ya Bijombo Masata nayo ari mu birometero birenga 50 uvuye muri Uvira bamwe mu baturage bavuga yuko batewe impungenge n'uburyo bazatora kandida batarabona ni foto ye Pasteur Makimbi n'umuturage wo kumurambya
nta badepute turabona nta bantu nabamwe baza kwiyamamaza iwacu turasa rero nkaho bisa nibikereje kandi iminsi yashize asigaye icumweru kimwe gusa amafoto y'abakandida n'ubu ngo bukugeza kuri uyu munsi ntayo dufite kabisa ntituzi na nimero yabo tugomba kuvota gutora bari bo
abakandida depute bavuganye n'ijwi rya Amerika bavuga yuko impamvu batari kugaragara ku rubuga byatewe na mikoro make kuko badafite amafaranga cyangwa imipira iriho amafoto yabo iyo guba baje kumva aho biyamamariza etabu wa loge no mukandida muri territoire ya Mwenga kuva gahunda yo kwiyamamaza zatangira ntari yamamaza
wese yagiye gukora kampanye ikibazo cya mbere cya amafaranga mfite niba utaragwego parti kagiri mu gutanga amafaranga abari mu gukora kampanye ni abantu banazigihugu banazikwiba muri gihugu niba ari mu gukora kampanye
kubwa Piero Kaluba wo mu ishyaka rya Debule Patri avuga yuko impamvu z'umutekano muke urangwa muri Bijombo utuma ataja kwiyamamarizayo
hariho amagroupe arme hariho amagroupe arme ariya tuma ntekereza yuko uzamutse kaje Piero boza kuntega mu nzira
gusa nubwo biruko bamwe mu baturage batuye mu mujyi wa Uvira bavuga yuko hari impano bahabwa zirimo imyenda amafaranga iyo bari kwamamaza bamwe mu bakandida depute bafite amikoro menshi
badukoze urumva nyine baje baduhereza nk'idolari 200 njye 250 z'amakongo cyangwa baje guhereza nk'idolari 25
ukigenda muri mamoto
ngana n'amamoto ashika kuri mamoto 40 mamoto 30
bamwe mu bakurikiranira hafi ibya politiki basanga ubwitabire bw'amatora bwo mu bice abakandida batari yamamarizamo bushobora kugabanuka
bazobaje gutora icyo ni kibazo gikomereye abantu bose aho umuntu ariko baramuhamagara ngese ngo nibande tuzotora uwamubwira akakubaza nimero kuvuga ngo umuntu umuke turamubwira ikibazo cy'inimero ntacashobora kumenya umuntu umusaza n'umubwira ikibazo cy'inimero ntacashobora kumenya nkaba bakabona abantu babo bagera kuri tele bagakomeza kubasansibiliza bakangurira gutora bakabereka amanimero bakabereka n'amafoto bakafata umwanya muremure ariko umwanya ntawugi hari kuko asigaye iminsi mikeye
muri territoire ya Uvira abakandida depute ku rwego rw'igihugu ni 224 gihe bahatanira imyanya ine muri Fizi ni 201 ku myanya ine mugiye mu karere ka Mwenga ari 149 ku byicaro bahatanira bitatu mu ntara ya Kivu yepfo muri rusange abiyamamaza kuja mu nteko nshinga amategeko y'igihugu ni 1634 mu gihe imyanya bahatanira ari 32 twibutse yuko abaturage 44 aribo bateganyije kuzatora mu matora y'umukuru w'igihugu n'abadepute ateganyijwe tariki ya 20 z'uku kwezi Vedaste Ngabo ijwi rya Amerika Uvira
Chuti banywanyi ibiganiro radio ijwi rya Amerika bateguriye kuri iyi saha naha bihumurije mwakoze rero kubana natwe kandi ntimuze gucikwa n'ibindi biganiro biza gukurikira bakoze bagenze bajye bose bagize uruhare muri biganiro n'abadufashije kubagezaho byari bihagarariwe na Edi Rwema najya taha ntibashyize hamwe amajwi naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe aho muherereye hose.
Mugaheka, tubifurije amahoro.